Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 14 ukwezi kwa mbere umwaka 2018 muri kumwe na Federic Nkurikije.
Twaje kurondera kaisase tuva muri komine Nyabira bivuga twaciye kumusaga hari anyeza kinindo kuyandi masasho nari kuri mogas yose twabuze.
Uyo numwe mu bantu bavuga ukuntu kibazo cy'ibitoro cabaye ingora bahizi ku masitasiyo mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ingingo yafashwe na leta ya Congo Brazzaville kurangiza uburenganzira bwo kuba impunzi ku banyarwanda bari batse indaro mu cyo gihugu. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kumusi wakatandatu imiryango itegamiye kuri leta muri Congo Brazzaville yari yamirije icyemezo cha leta icyo gihugu gishira mu ngiro ihagarikwa by'uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kubandanya bitwa impunzi mu cyo gihugu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Imiryango itegamiye kuri leta kuri wa gatandatu Brazzaville mu murwa mukuru nibwo yamaganye icyemezo cy'abategetsi cyo gushyira mu bikorwa ikurwaho rya stati y'ubuhunzi ku bihumbi bisaga 8 by'impunzi z'abanyarwanda zihamaze imyaka isaga 20. Imiryango itegamiye kuri leta ihangayikishijwe n'icyemezo cya leta ya Congo gishyira mu bikorwa ikurwaho rya stati y'ubuhunzi. Iyo miryango irasanga bishyira mu gihirahiro impunzi z'abanyarwanda 8,860 bahindutse abimukira nk'uko bigaragara mu itangazo ry'iyo miryango yashyize ahagaragara. Bwana Loamba Moke, perezida wa ADHUC, ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu, yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko guverinoma igomba kwisubiraho ku cyemezo cyayo yafashe. Mu itangazo rya vuba kuri icyo cyemezo ryasohotse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12/2017 kugukuraho statu y'ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda ziwa muri Congo, leta yari yavuze ko abantu batazemererwa gukomeza kwitwa impunzi kuva ubwo bazaba bari ku butaka bwa Congo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Kuri leta ya Brazzaville, kubwo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda harazamuka ibibazo mu rwego rw'amategeko, haba mu kwinjira mu gihugu, kukibamo no kugisohokamo ku banyamahanga. Bwana Aimé Armel Malela, uhagarariye amasezerano arengera uburenganzira bwa muntu Konado Mumpine, yatangarije AFP ko iki cyemezo kitemewe. Arasanga gufata icyemezo nk'icyo muri ubu buryo yishyira impunzi mu kaga. Kuri Bwana Malela, umuti wa nyawo w'ikibazo waba kubatuza cyangwa kubashakira ikindi gihugu kibakira. Mbere y'itariki ntarengwa ya 31 z'ukwezi kwa 12/2017, impunzi z'abanyarwanda 104 gusa nizo zashoboye gutahuka ku bushake mu gihugu cyazo. 18 bo batse ibyangombwa byo kuba muri Congo nk'abene gihugu, mu gihe 82 bo basabye ibyangombwa by'ubuhunzi kugeza mu 2020. Ibindi 8,660 bo baraho nta stati baranga. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yahitanye abasaga 800 barimo n'abahutu batari bayishyigikiye, ababarirwa mu bihumbi bahungiye muri Congo Brazzaville, igihugu gito cyo muri Afurika yo hagati cyari gituwe n'abaturage bagera kuri 5,000,000.
Urakoze Eric. Tukivuga kandi ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, ibihugu vya Afrika byakiriye ku buryo butandukanye ingingo y'ibiro vya ONU vyita ku mpunzi na leta y'u Rwanda cyo gutahukana impunzi. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Claude Munyamagana, ari Kigali muri iki gihe, niwe yaduteguriye inkuru.
Ishami rya Loni ryita ku mpunzi rivuga ko abanyarwanda bahunze mu 1959 no hagati y'1994 n'1998 batagifite impamvu zo kuba hanze y'igihugu cyabo kuko icyabateye guhunga kitagihari. Ku bw'ibyo, guverinoma y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose yumvisha HCR n'ibihugu byakiriye abahunze ku Rwanda rutekanye, bityo ko nta mpamvu baguma mu buhunzi. Byanatumye bavanirwaho statu y'ubuhunzi ku itariki ya 31 kuboza umwaka ushize. Nubwo bimeze bityo ariko, Uganda yo yiyemeje gukomeza gucumbikira abanyarwanda bahunze kuva mu 1959, ivuga ko igihugu cyabo kitaratekana ku buryo bataha. Musa Echweru ni ministri wungirije ushinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi.
Rwanda still has refugees here in Uganda and I want the international community.
Rwanda ruracyafite impunzi hano muri Uganda kandi ndifuza ko umuryango mpuzamahanga utanga umucyo kuri byo. Umuryango mpuzamahanga n'u Rwanda by'umwihariko bakomeza gushyira igitutu kuyubahirizwa ry'ikurwaho rya statu y'ubuhunzi ku Banyarwanda, kandi bamaze igihe babisaba. Kuvanaho iyi statu bizaba bivuze ko Rwanda nta mpunzi rugifite ku isi. ukuri nuko ikari icyemezo cya politiki umuryango mpuzamahanga wafashe. Nyamara n'ubu haracyara abahunga u Rwanda. Turacyakira abantu baza gusaba ubuhunzi muri Uganda kandi bahunga u Rwanda kuko barenganywa. Ubu tuvugana 18,000 by'abanyarwanda ni impunzi hani wacu. Muri bo hari nabaje mu mezi cyangwa mu myaka mike ishize, kandi harimo abana, abapfakazi n'urubyiruko. Rero iyo umuntu aje ahunze yaba aturutse mu gihugu cy'inshuti cyangwa tutarebana neza, akatubwira ko iwabo ahigwa, nta kindi dukoretse kumuha ubuhungiro.
That is being persecuted at home. We have no choice but to grant that person asylum.
Abajijwe uko Uganda izakomeza gufasha impunzi zikuriweho ubuhunzi n'urwego mpuzamahanga rubifitiye ububasha ari narwo rwemeza ukwiye kwitwa impunzi, Ministre Echora avuga ko bazavugana na HCR.
UNHCR, once they take a position, it doesn't, that position is not written on stone.
HCR niba yaranafashe icyemezo ariko nticyanditse ku mabuye. Yakwemera nayo kugihindura. Oni ni urwego mpuzamahanga rushinzwe kurengera ikiremwa muntu. Ntirubereyeho kugengwa n'iteka cyangwa ibyemezo. Niba rero Oni yarafashe icyemezo ariko twe nk'igihugu cyabakiriye tugasanga kidakwiye, dufite uburenganzira n'ubushobozi bwose bwo kujya Geneve ku cyicaro gikuru cya HCR, tukayigezaho icyifuzo cyacu, kandi nta yandi mahitamo igomba kugira uretse kwemera ibyo tuyisaba.
Give our position and UNHCR has no choice but to oblige you to what we suggest.
Impunzi ziri muri Uganda zakunze gutaka umutekano muke, zivuga ko hari abaturuka mu Rwanda bagashimuta cyangwa bashyicira bamwe muri bo ku butaka bwa Uganda. Uganda icumbikiye impunzi nyinshi ziganjemo iziva mu bihugu bituranye n'ibya kure, ivuga ko itazagurana umutekano w'impunzi umubano mwiza ifitanye n'ibyo bihugu.
We cannot just start arresting people and
ntabwo dushobora gufata impunzi ngo tuzirukane kugira gusa ngo tunezeze u Rwanda. Oya, yego ibihugu byombi ni inshuti, ariko ni inshuti nk'abaprezida. Twe nk'ubuyobozi bw'urwego rushinzwe kureberera impunzi tuvuze ko guhera muri uno mwaka nta muntu n'umwe uzava hanze ya Uganda ngo aze kugirira nabi impunzi cyangwa zitera ubwoba ku mpamvu iyo ariyo yose. Nta n'umwe, waba uturutse Juba, Addis, Asmara, Kigali, Kinshasa cyangwa Mogadishu, umuntu azajya ahunga tumwakire. Akazi kanyu ni ukurinda igihugu cyanyu. Cyakora natwe ntituzemerera impunzi gukora politiki ku butaka bwacu zishaka guhungabanya ibihugu zaturutsemo. Tuzabyemera. Icyo tuzakora ni ukubakira tukabitaho, tukazabafasha gutaha neza ibihugu byabo byatekanye.
That will not allow. So ours is to look after them until their country is normalized, then we help them to return in dignity.
Ministri kandi yahishiye ko mu mwaka ushize guverinoma yatangiye kwiga ku kuntu yaho ubwene igihugu bamwe mu Banyarwanda by'umwihariko bamaze imyaka myinshi. Mu ruhando mpuzamahanga, Uganda ishimirwa kugira politike nziza irebana n'impunzi, kuko izemerera byinshi birimo gutembera, kubona imirimo, amasambu yo guhinga n'urwandiko rwo kujya mu mahanga ruzwi nka pasiporo. Kandi guverinoma y'iki gihugu ivuga ko aricyo cya gatatu gicumbikiye impunzi nyinshi ku isi. Hagati aho ari ku gihugu cya Zimbabwe cyo kiri mu nzira zo kwirukana impunzi z'Abanyarwanda zikirimo, nyuma yaho HCR itangaje ko igihugu cyabo gitekanye. Ku bwa minisitiri ufite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano Petronella Kagonye, igihugu cye kiri mu burengerazuba bwa Afurika cyatangiye inzira zemewe n'amategeko zo kubahiriza icyemezo kibambura statu y'ubuhunzi cyatangiye kubahirizwa ku itariki ya mbere Mutarama uyu mwaka. Ministri Kagonye yabitangaje ku wa kane w'icyumweru dusoza ubwo yaganiraga n'umuyobozi wa HCR ku mibereho myiza y'impunzi. HCR yavuze ko icyemezo cyambura statu y'ubuhunzi impunzi z'Abanyarwanda cyubahirizwa ku isi yose, kuko igihugu cyabo gifite amahoro asesuye, kandi ibihugu binyamuryango bya Loni byose bitegetswe kubyubahiriza. Ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2013 nibwo HCR yemeje kurwaho rya statu y'ubuhunzi ku Banyarwanda. Ni icyemezo kireba bahunze kuva mu 1959 kugeza mu kubuza 1998. Impunzi z'Abanyarwanda zigera kuri 564 zituye mu nkambi ya Tongogari iri mu birometero hafi 500 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Harare, mu gihe abandi babarirwa mu 1000 bikekwa ko bari mu biturage bivanze n'abanyagihugu, naho abandi bigiriye muri Afurika y'Epfo babonye yubahirizwa n'iki cyemezo ryegereje.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amastasiyo menshi yari mu gisagara cha Bujumbura nta gitoro cyo mu bwoko bwa essence afise aho kibonetse, harangwa n'imirongo y'amamodoka n'amapikipiki, ariko gica gihera bose bataronse. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Henshi ku mastasiyo atandukanye mu gisagara cha Bujumbura nta gitoro cyo mu bwoko bwa essence kiharangwa, aho twaciye bavuga ko nico bari bafise caheze mu gitondo bakaba bariko batanga amazutu gusa nko mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura muri commune Muha station imwe gusa niyo yariko iragitanga abari batonze bemeza ko ikibazo ca essence kitoroshe ntibari bizeye nuko bahava bakironka
twe twaje kurondera ka essence tuva muri commune Nyabira bivuga twaciye ku musaga ari anyeza kinindo kuyandi mastasho nari akuri moga sose twabuze mugo twashimye gushikanga hanye kugira turaye ko twaronka ka essence kugira turaye ko twakuyunga ngwanje
ngiye ku musaga nzanga kirakamye cyandamanuka ku station na umeho nta gihari cyandaza ku station ngaha ariho twatonze urabona ko bari ko bavuga ngo adu hari igitukamira ko tukagara tutarose
ibintu vya essence je muna vyabaye ndase kuko ahantu hose umuntu aciye ntagitu umuntu ashobora kuhasanga nabwubwiye sanga hari imiduga myinshi yanugazotunduka zocu yankajene umutagisimene biragora na gose pre nk'ubukene arayi nuko cende umuntu waruguru ingozi kandi ho nta n'igitoroho kigera kinaha ba prema aho
twarantaje ku mastasio dukatona tukabura ibitoro katwa turindire tukarinda tuhava rutaro sigito kongaho abana turatonze hege turonka nige rutaronka tugataha
bo je nari mvuye mu ruziba bambuye ko ngaha kihari ariko nashitse ngaha bacebuga kandi gisanzwe kihari
abo bunguruza abantu bavuga ko kuva ku wa kane ariyo essence yatanguye kubura mu gisagara cha Bujumbura bemeza kuruhombo ari runini
agahombo yewe nubona agahombo nyene none rega twe tugigitoro nyene numva igitoro kitabonetse urumva ntujya nawe urabyumva ariko bimeze kabisa nk'ubu urabona ya masaha geze tararonka ubona tuza gukora ryari
uruhombo ni runini kusanga twigwa tudakoze dutondera ibitoro ugasanga utonze nk'amasaha atatu bakaca buga rushikiwe cyangwa utarashikigwa bose nawe akaca gusaba verisema kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku mastage
kibazo kugaruka ku ngaruka mbi z'umuryango twarutunze gatuma utabandanya neza
basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ico gitoro kiboneke ngo naho nimba bashaka kukiduza igiciro ngo bobikora ariko igitoro gikaboneka
nibaza yuko bari kuntwara babibona babona situation ngene meze bora abanyene bakabikemura nyene tukaza turaronka kabisa
twe dusaba ko botubwira nimba bakeneye kuduza igiciro baduze mugabo bareke kuduhangayisha niba kihari bakiduhe kitari nabo batubwiza ukura ati ingorane ihagaze ngaha kubijyanye n'igitoro
leta yoraba uko nibigenza tukaronka ibitoro nka twe kabashoferi umva tutarose ibitoro cyasha bigorana twasha tujya mu baraba
barakwiye kuraba kabisa igitoro cyobone tukasura tukanwesha nk'uko byamye umuntu acyabigena neza
mubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bemeza ko ico kibazo bakizi Daniel Mitabakana umuyobozi ajejwe iby'igitoro muri ubwo bushikiranganje yatumenyesheje ko ari akagorane gato kabereye mu gihugu ca Tanzania amakamyo agipakirira uyu muyobozi yizeza abakoresha ico gitoro ko vuba kigiye kuboneka n'adatomora umunsi ikibazo cibura cy'ibitoro caribonekeje kenshi mu mwaka uheze wa 2017 gushika naho ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bufata ingingo kugira gike kibonetse gisabikanywe ingingo ubwo bushikiranganje bwahavuye bukuraho ngo kuko ico kibazo catorewe inyishu ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remo tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa Mungu kuri isaha ni cha gihe cy'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Aniko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
bakunze bikiyago cha politiki Ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira hano ku ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi abipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Mukiyago cha politiki Ntorere kazoza uno munsi twashimye kugaruka kubibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyesha makuru mugusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshinga mateka ya Afrika y'ubuseruko, aho batora umukuru w'iyo nama. Mugabo abashinga mateka b'abarundi ntibitavye iyo matora cyo kimwe ndetse n'abatanzania, ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ibyavuye muri iyo matora. Mbega abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda Rwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye, ingaruka mubona ishobora kuba izoba iyahe.
Ibijyanye no gukunda duhagaze tuvuga yuko uwo batoye ntitumwemera kuko ntiyaciye amategeko, kandi tuvuga yuko twamaze kubyandika tukakurikirana ukuntu byagenze kugira ngo turabe ukuntu tuyubahiriza. Bakazora mu karuciye kuri n'ibyo bazodusigura abarundi, tutabwo n'abarundi tubabwira ati badusigure ko byagenze ukubera ikindi. Nico rero niba dutange niba duha inyishu zumvikana tuzotubandanye, niba tutazumvikana nazo tuzoguma tubabwira tuti kino gikorwa nshakuze neza agahingwa bwo kwitwara twa kwitwara.
Ibijanye n'imigenderanire, haraheze imyaka ibiri Burundi n'u Rwanda tutabanye neza, bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. Mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi, Burundi turacari hahandi, ntacyo bakiyobira kugwa kugira ngo turabe yuko imigendere yosubira kunaguka.
Iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakigura akamwegera ati yamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko aho kuhera bitera byunyuka tujye turaba. None nko murabitsa abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi mwo bana gute ibyo uno munsi bashaka kudakunda gutorika umuti bwa muri Kazoza turabyerekana tiraha abamwe abagize ibintu n'ibi aho gasomborotso twarakihanganiye n'ibi twebwe twabishimira amakuru ati no bintu urubanza muze mu ruce. Uno munsi bashaka kudakunda mbwa muri Kazoza ndana kimwe kiba tutezwa n'ingorane n'igucu Rwanda tutabika tutamenyeye tutabika tuzumenyesha abakungu twebwe abari dufite mu buryo tugenda ubwitonzi ntabwo dutwara hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi, nkorera ikinyamakuru Iwacu. Mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera yarusha, ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanwa ko n'abari mu biganiro, ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri ibyo biganiro. Muri make ibyo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki? Murakoze.
Kujya ibwirizwa shingiro yavuze yuko twafashe ingendo yo kurinyanywa, kandi hakiri abantu bakiganira ibiganiro si by'uno munsi kandi si ibintu byejo izobandare. Icyo twabwira ni uko kandi namwe mwemerewe abamenyeshamakuru ari mugomba kuza murabaza ibibazo namwe mubizi muzi inyishu yabyo. Ibi bije guhinyanya ibwirizwa shingiro byatangwa mu mwaka wa 2012. Ibiganiro ni iby'abarundi kandi umurundi wese angana n'uwundi. Ibisigura yuko n'umurundi uri hanze tusumba abarundi bari mu Burundi. Reka da hageze ubwo iby'igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko igihugu cya twese tuzorangwa n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa i Buraya musumba abarundi bose. Nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo uhageze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi abenegihugu bose bashize none abandi bashira. Muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye ico bundi ko byanjye bibona 65 ko byagenze 93 ko byagenze 25 ko byagenze 2010 ko byagenze 2015 ko byagenze. None dufite ikibazo kibonesha amaso yawe ucuyinda yuko izindi nyinshi ugomba kurondera, kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu baterekwa ikintu kijyanye n'amatora mu bushaca bw'u Burundi, kandi abo bantu twamaze kubatora umuti yuko izo ngendo ari zo guhasha mu masezerano yarusha. Ibyo birumvikana neza yuko rero ibintu bijyanye no mu bintu n'ibiganiro byo hanze, ibiganiro nyamukuru byabaye ngaho mu bintu by'igihugu byarakozwe n'ibi ndabwo byakozwe tutaraje n'amatora ya 2015 bijya byarakozwe mu Kayanza y'amafederute ibi ibiki byakozwe n'abashinga amateka n'abakinguza amateka bose barashikiriza hari n'ibyo nakoze mu gutunga njye mugambi w'igihugujeje umutekano cyangwa mugambi w'igihugujeje kubayiture byose ari ibintu byasabwa bizotuma ibizwa shingiro rihinduka leta iki gihe cyo kwishyira mu ngiro rero tukwiye bwa bantu bazoguma baganira amashyi tubandaye tubishyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamishinga cyo munamenye ibiganiro byarusha musanze muzere cyo muzari yakuzari yavuze yuko ati ibiganiro zera mu kwezi kwa gatandatu kuno masezo byareze mariyo cyarabandanye gatoya igihugu ari kwa abagabo n'abakinyezi byose bari mu yafutizo ijambo byaraye ijambo ni byanyuma byarayubaye hamba rero cyapfuyemo baratwereza ibyavuye mu dusanga byinshi barabihurije ko dusanga bise cyo turashira mu ngiro nta mutsingi kibere rero ibisigaye nabyo abarezo bandi baganira ko igihugu kibandanye kibaho nta burundu umwe cyangwa babiri batozirika abarundi gucasi nishoboka tuzobandanye tubake igihugu tubandanye abandi tuzoza bakurikiye
nitwa Anaya Majesté Barenga nk'abantu mu menshi makuru wagiye imico kama mu ihinyanyurwa ry'ibizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mu gihe iryo hinyanyurwa ryo kwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2020 muzamukira imyaka 15 muramutswa abarundi mbega muzotangura gushasha cyanke muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
iyo je ari ibiringo mwego kwarwara iyo ngwara tuyivemo ibizwa shingiro si by'umukuru w'igihugu ni by'abarundi ibyiringo nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byipfuza rero no muri jewe njye kumbaza ati mbega umugambo ni wasobora kwizera mana yacu ugomba kuneza ingorane uno munsi mbiko ndakora igikorwa bantoreye ujye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu ushobora kugira ikibazo nk'abandi sindabyipfuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora iby'ejo kandi iby'ejo iby'ejo ni iby'ejo uyu mwaka w'2020 ujye muri 2020 mugabo uno munsi turi muri 2017 imyaka 2017 turasimba kanda tugakora ubuje wewe gusimba kanga na dusimba ababuguje barabibona nta gusimba kanga ibyo katwerekere abe ni igihe twerekere n'imigambo twerekere n'abajeje gusigura ibyo amategeko mugabo uno munsi z'umwitwara iko icyo doce cy'ibiringo se z'umwitwara iko abarundi kumva ibyo amara guheza igihe mbizwa shingiro nyimbe yuko abantu ze nimba murinda ko amatora zoba nitwagira imana ibintu bikava gukibutirwa n'ibijanye no kwemeza cyangwa kwanga inyanya mbizwa shingiro nibyahera ibyo shingiro muze muri somo barakuri kuri ivuga nibasanga bati kuko maze gutungana rero mushaka guhaguruka mukaca mubaza ati mu muri sentare ibyo bizwa shingiro tutubwire yuko nimba ari ikibazo cyari mbega mubona bikomeza ukuhunye no kuri demizi tuzi imana tugenda mwaka nko mu kwezi kandatu bibiheze mutoce mwari kite mwandike mwitware mubaze iduze atabataritoza abantu baritoza muce mwari mbega mutubonera ibijyanye no mbwirizo shingiro gihe nayo igemejwe bizogenda gute muce mwitware mundi murinda abantu bazokwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajanye n'intererano y'amatora n'icyubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri Berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki byahindutse itegeko
intererano y'amatora twe twatanze intererano twamagara bene igihugu amagara bene igihugu gutanga intererano ajye urabona je natanze n'umukuru w'igihugu kugira ngo akaro keza ca amagara abandi bene igihugu muga ibizwa shingiro rivuga iki
ku murundi wese afite ubu abwizwa
guterera mu kubaka igihugu utsimbataza demokarasi n'utsimbataza ubutungane n'umutekano rero itegeko ntabwo ryaje rizike kubiri ryaje ryunganira umukuru w'igihugu ugomba kwiyorohereza nawe ngaho byaje byunganira ni nk'uko rero n'imbere y'uko itegeko rinaza benshi bariko baratanga ubumva ariko baratanga ritaranasohoka ariko baratanga abandi bacu bakurikiye batanze ari benshi cyane abene igihugu batanze nasanze ko baratanga amafaranga ni benshi cyane mugabo na karoti batanze mugabo habaze kuza itegeko mwakuza twabaza kugitegeko tuzotanga kumushahara twebwe barenze amafaranga no tuzotanga umushahara wose kumwaka tuzobutanga tuzangara bati naratanze oya naratanze ya mbere no kumushahara wanje azotwara ama rero ni igihugu igihugu dukuzirikana igihugu igihugu nta gisumba igihugu uko dasa igihugu nta ibyo byose byo kumenyesha amakuru dasa igihugu kudandaza kandi kunda ndagutwaye igihugu gitembagaye kabakabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo kikubeshe bwabi kandi ihagaze neza kugira ngo ihagare neza kigira indongozi igutagira indongozi imeza
ku bijyanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri ayo mabanga ingingo ya mbere iyo mpinyanyuro ibwiza shingiro ivuga ko Burundi ari igihugu kidashingiye ku madini République laïque muri mi France ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo ine na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo mpinyanyuro ibwiza shingiro zirerekana ingene abondondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Burundi udashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nimba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikijyanye indahiro indahiro na indahiro mwacanganije ibintu erega imana ni ibintu biratandukanye mvuga ko leta irayike kuko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe mvuga imana ni ibintu biratandukanye imana ni ibintu biratandukanye imana n'umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka nicyo gituma rero mu bijyanye n'indahiro ntabwo bice byerekana yuko Burundi buhagaraye ku ikunuzi ntitwabuze imana y'abaporoti ntitwabuze imana y'abasilamu ntitwabuze imana y'inuze y'abakatolika eka imana ni imana ni imana rudende kandi ko bita inonde turirimba ati Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira kudutagufuta
kandi umurundi wese aririmba gucungira
yewe twese n'abarimwe urazi imyaka twaburiririmbye ntukiwirimba Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira ndabwo rero ati idini ryabiduhaye epfo tuva tinye idini ryaduhaye Burundi eka Burundi imana kuduhaye kudutungira hanyuma rero ngaho kadukara n'agapfungu gusa kari mu bantu cyane n'udutego n'udutego tuza turimwo imana idufashe cyane
aha niho kino gice cya mbere cyerekeye ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kirangiriye Jerome Niyonzima ndabasezere ndabipfuriza kandi umwaka muhire w'imbibiri na cumi n'umunani muraranibwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro Nturere Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Njoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur Nelson Laps yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe njoti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mungire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.